VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije ni Oriane Itangishaka. Kuri uno munsi wa kane itariki zine z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2016 turi kumwe hano muri studio 17.
Twibuke ko Abarundi tuyemereje atagahato kubana mu bumwe n'amahoro, tukagaruka kwira ibyiza by'abasokuru n'abasogokuruza. Turifurije rero Abarundi bose n'aba mu Burundi umunsi mukuru mwiza w'ubumwe bw'Abarundi.
Uyo ni president w'u Burundi Pierre Nkurunziza aterakamo Abarundi gutsimbataza ubumwe mu Barundi. Ni mu kanya gato kandi tugiye kubashikiriza amakuru ku nteko mvamakungu zanyiwe n'ibihugu vya Afrika kurungikwa mu Burundi, kumwe na raporo yasohowe n'abahinga ba ONU ku ruhara igihugu cy'u Rwanda gifise mu ruhagarara ruri mu Burundi. Mugume ku maradio yanyu. Umunsi w'ejo igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa kabiri niho Abarundi bazohimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'Abarundi. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yashikirije ijambo uno munsi ku Barundi. Bimwe mu byo yashikirije nuko uwo munsi ugeze Abarundi bari mu biyago bigamije kubafasha gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu.
Tubanje gushimira Imana mushobora byose yadushikanye kuri uno munsi. Turamutse duhimbaza imyaka 25 tumaze tuyemereje amasezerano y'ubumwe bwacu. Nkako kuva ku igenekerezo rya gatanu ruhuma umwaka 1991, imyaka 25 irarangiye. Twibuke ko Abarundi tuyemereje atagahato kubana mu bumwe n'amahoro, tukagaruka kwira ibyiza by'abasokuru n'abasogokuruza. Turifurije rero Abarundi bose n'aba mu Burundi umunsi mukuru mwiza w'ubumwe bw'Abarundi. Tugira ubumwe nyabumwe, ubumwe ataragahemo, ubumwe buvuye ku mutima, ubumwe atari uruhendo cyangwa ubwomekerano, ubumwe bugaragarira mu bikorwa, ugukunda igihugu, ugukundana, gutabarana. Uyu munsi w'isabukuru rigira 25 ry'ubumwe bw'Abarundi tuwuhimbaje twisunze icyimbo cy'uku kwezi kwa kabiri kiba kiti ubumwe isoko ibyiza byose. Barundi, Barundi kazi, nshuti z'u Burundi, duhimbaje uyu munsi mukuru w'ubumwe mu gihe Abarundi baherutse gushikirizwa indongozi bitoreye ubwabo twisunze ubwiza shingiro amasezerano ya Arusha nayo wagarika intambara burundu. Izo nzego zose zikaba zihurikiyemwo abagabo n'abapfasoni bakomoka mu bwoko bwose, mu ntara zose, mu migambwe myinshi, mu madini yose. Umunsi mukuru w'ubumwe bw'Abarundi tuwuhimbaje kandi mu gihe hagati mu gihugu ariko haraba ibiyago bihuza Abarundi bose ngo baje inama n'ingingo bibera ku bibazo bya politike, imibano, iterambere, ibijanye n'amahoro n'umutekano, ibijanye n'ibwirizwa shingiro, amasezerano ya Arusha yo guhagarika intambara burundu n'ibindi, kugira ngo byicarigwe kandi bitoregwe inyishu zirama gutyo ubumwe bushizeho gukomera no gusimatara.
Uyo yari president w'u Burundi Pierre Nkurunziza aterakama Abarundi gutsimbataza ubumwe mu Barundi. Aho ni mu gihe u Burundi buzohimbaza umunsi wahariwe ubumwe mu Barundi ku munsi w'ejo wa gatanu. Abahinga bishiramo mpuzamakungu ONU barahaye ikiganiro ibiro bijejwe gutangaza makuru Reuters avuga ko Abarundi bagwanya ubutegetsi batwagwa hagati mu gihugu cy'u Rwanda bari mu miduga y'amakamiyo ya gisirikare kenshi na kenshi aherekejwe n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Abo bagwanyi baratangaje ku mugambi wabo ntabanduka ko ari ugukura ku butegetsi perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ambasaderi aserukira igihugu cy'u Rwanda mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Eugene Gasana yariyamirije ivyo birego vyagirizwa leta y'u Rwanda muri iyo raporo. Yabwiye ibiro bijejwe gutangaza amakuru Reuters ku iyo raporo igaragaza ko ibitangazwa n'uwo mugwi w'abahinga bishyirahamwe mpuzamakungu basa n'abarenze ku mabanga bari bajejwe yo gutohoza u Burundi bidashobora kwemegwa. Iyo raporo ntivuga niba abo bagwanyi b'Abarundi barinjiye mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi. yamara hicegera cha ambasaderi serukira igihugu cy'u Burusiya mu ishyirahamwe ONU Peter Elichev mu kwezi guheze yavuze ko hari amakuru yatangajwe avuga ko abagwanyi b'Abarundi bagerageje kwinjira mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi bashaka kwinjira mu mugwi wabo bashaka kwinjiza mu mugwi wabo bagwanyi wabandi bagwanyi bashaka kwinjiza murantunga mu mugwi wabo abandi bagwanyi ngo abo bagwanyi b'Abarundi binjiye mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokarasi beretse karangamuntu zabo z'amagendo zakorewe mu Rwanda kugira ngo ntihagire abantu babikeka mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Leta y'u Burundi mu kwezi kwa 12 yararize leta y'u Rwanda kwishigikiye umugwi ugwanya ubutegetsi wariko winjiza impunzi z'Abarundi ziri ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Yamara president w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yari yamirije ivyo birego akaba yavuze ko ivyo birego bimeze nk'ibirego vy'abana. Abategetsi bagize inama mpuzamakungu ijejwe umutekano baragize urugendo mu Burundi, urugendo rwabo rukaba rwagira kabiri mu kiringo kiringo kiri munsi y'amezi 10. Ishiramu mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu bashika ku 439 bamaze kwicwa mu Burundi mu gihe abarenga 240,000 bahungiye mu bihugu bihanye imbibe n'u Burundi. Igihe ambasaderi aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Samantha Power yari mu Burundi yaratangaje ko yashikirije amakenga yerekeye ivyo birego. Uyu munsi mu kiganiro murantunga ahandi naho amushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Alain Emenyamitwe havuga ko ingingo y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ukwanka inteko mvamakungu ziza mu Burundi ari ubutumwa ibihugu bya Afrika vyeretse ibihugu bimwe bimwe bya Buraya ko byo kwisubira ko mu bijanye n'imigenderanire bifitanye n'u Burundi. Umushikiranganje avuga kandi ko inyuma y'amatohoza y'ubutungane u Burundi buzokwemerera ababyifuza bose kuza kwirabira ahavugwa ko hahambwe abantu mu kivunga mu binogo bimwe. Inkuru ya Eloge buri kaneza ari mu Burundi.
Mu kiganiro yahamenyesha makuru umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yavuze ko ingingo yafashwe n'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ukwanka umuzo w'inteko mva makungu mu Burundi yisunza karanga mutima k'umuryango w'umwe bwa Afrika Union Africaine kuko washinzwe mu ntumbero yo kwiganzura abakoloni n'ukwanka agacinyizo kaba kavantara. Umushikiranganje Arenyamitwe yamenyesheje kandi kw'inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika kaba yakaryo ku bihugu vya Buraya kukuraba ikibanza u Burundi buhabwa n'umuryango wa Union Africaine kubwiwe ngo inyishu vyaronse ibihugu vya Burayi datomoye kandi ndongozi za Afrika ntizafashe ingingo ititondewe nkuko hari abavyiyumvira
barakurikije ivyegeranyo barabaje hirya no hino barafise nabo nyene ibihugu vyo muri Afrika barafise ibigendajuru nugira ngo ibigendajuru biri Buraya gusa barafise nabo nyene ibigendajuru habigunze nka bini bikomakomeye muri Afrika bise ibigendajuru ivyo oye abo bavuga ko babonye abandi batabonye nibaza ko hari mutubazo abanyamahanga b'abazungu kumbura afite indi migambi n'izindi mvo bagiye baravuga ibintu kugira ngo hagiye ingingo zifatwa ariko abanyafrika bavuze bati twebwe ntiduzofata ingingo n'imwe iza gukoloniza gusubira mu gukoloni igihugu cikukiye igihugu cy'u Burundi. Twize rero yuko ari ubutumwa bahaye ibihugu bya Buraya n'abandi bati mutahure mumenye yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cikukiye kandi ko tudazofata barekuye ngo muze kubisubiza umukoloni.
Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yanishuye kandi ku kibazo c'amasanamu yafashwe n'ibigendajuru aherutse gushirwa habona n'ishyirahamwe rihanira agateka kazi na muntu Amnesty International ryemeza ko ari ibibanza abantu bahambwemwo ari benshi mu binogo bimwe Fosse Commune mu Gifaransa. Ministre Nyamitwe yemeje ko abavyifuza bazohabwa uburenganzira bwo kuza kwirabira ku rubuga uko ibintu byifashe ariko kw'amatohoza y'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika azotegezwa kubanza guhera
mbere yuko tugira ico rushikirize twe bwacu nka leta cyangwa mbese mbere yuko na yandi mashyirahamwe yogira ico abikoze ko ari ngombwa kugira ngo tumenye icavuye muri amatohoza kuko niko bisanzwe biri iyo hariho ugwego rwavuze ruti turi turafise uburenganzira tufite n'ubushobozi n'ishaka ryo gukora icyo gikorwa banza kurinda kwico kuko kirangira kugira ngo haze kuba ayandi matohoza no kwise mpuzo makungu bya byose tuzenda kubivugana tuvuga tuvugane abo bashaka kurumikwa abaribo n'icyo no kwita manda n'ikiringo bo bashaka kuza gukora mu Burundi nibaza rero yuko atankeka n'ijambo wa mugatuzokorana mugabo tubanze bindire amatohoza yatanguwe agire icyashikako
imbere yuko hashirwa habona ibya amatohoza azoshikako umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aherutse kuvuga ko azokwishikira mu Burundi gusukamo mabisi eka nishira hamwe cy'umwe bwa Afrika byavuze ko izorunga ikintumwa zo ku rwego rwo hejuru leta y'u Burundi abo bose ibariza ijisho
namata avya mavuta nibaza tuzuba turonse buryo na kajyo nako kugira ngo twongere tubasigurire kubere iki gihugu bonyine bakibone nkuko akanama kajeje mu hari umutekano ku isi kavyibone mu ndwi zibiri ziheze igihe baza kugendera u Burundi bakaja n'igitega bakabona umukuru w'igihugu bakamanuka bagashika ku bibuga cy'indege gatangorane barabona neza yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu kizima kigendegwa kandi yuko abarundi ibyo birenga 99% kujyana baba mahoro kandi bipfuza cyane cyane kubananya baba mahoro
umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu yibukije ko Burundi ufite ibyemezo bihagije byerekana ko igihugu cy'u Rwanda gishigikiye abashaka guhirika ubutegetsi mu Burundi n'uko rwaruka rw'abarundi ruvanwa mu makambi y'impunzi muri ico gihugu rukajanwa mu makambi y'imyemenyerezo ya gisirikare umushikiranganje yarenyamitwe yemeza kandi ko hari n'icegeranyo c'abahinga ba ONU co mwibanga cerekana ko harabaroye muri iyo myemenyerezo ya gisirikare bari ku butaka bwa Kongo bakanavyiyemerera ariko umushikiranganje nyamitwe yavuze ko yubaha president Kagame kuko yatowe n'abanyagihugu ari naco gituma asaba urwanda gukora uruhara rwarwo mu ntumbero y'ukwirinda itosekara ry'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda nkuko vyagiye bibonekeza muri kahise eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
nanga murayumvise batwumvise ni umwanya wa sporo tugaruka cyane mu Rwanda ho igikombe cy'Afrika kibihugu shane 2026 rya komeje uyu munsi turi ko muri uyu mwanya na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda uratwumva cyangwa ni Désiré Hatungimana wakurikiranye umupira ari Kigali na Jean Claude bakurikiranye bari ko Désiré tugarukiye ho gatoya uratwumva neza
ndakumva
cyane. Désiré uyu mukino urangiye mu kanyagashize ni kimwe cy'akabiri kirushanwa y'igikombe cy'Afrika kibihugu. Umukino urangiye ute?
Umukino urangiye ku ntsinzi ya Mali y'igikombe kimwe ku busa igitego cyabonetse ku munota wa 90. Abantu bari bamaze kubona yuko bahava bagenda muri ya mwanya w'inyongezo y'iminota 30 ariko Mali rero irashaka kongera gutsindo. Mali yo cyo gutsindo kandi na kare yari yahugiye gutsindo cha penalty. Yabase penalty aye kuri bari umukinnyi twa kuri bari iteye umunyegori wa Cote d'Ivoire arayifata bajya kuruka rusa kubundi ariko mu gice cya kabiri iyo migi yose yasa n'inganya kuko tuse n'abakinnyi bakiri bato cyane hanyuma rero ukino ruza kurangira ku ntsinzi ya Mali ukamwene ntangire Cote d'Ivoire umugwi wa Mali ukaba uzocuhura n'umugwi wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo ku munsi w'Imana
Mali tsinze Cote d'Ivoire igitego kimwe ku busa igitego giye ku minota 90 umukino urangira Désiré uvuze ko na penalty Mali yayihombye no kuvuga ko Mali yarushije Cote d'Ivoire ku mugaragaro
wabuga ko Mali yasindije Cote d'Ivoire yabareshe kuko ugiye kuraba nk'umwanya mu gice cy'ambere cy'urukino Cote d'Ivoire yagerageje mbere ya runka n'uburyo niyo yatanguye kuronka uburyo bwiza cyane ku munota wa 12 gatera ku mugo giti cy'umwamba munyegori yamaze gusindwa hanyuma umupira ugaruka mu kibuga mbere umunyegori wa Mali yakoze akazi gakomeye cyane mu gice cy'ambere cy'urukino wabuga rero ko Cote d'Ivoire yoba yasindijwe si byo gusa ni ku mupira ugenda ariko ugiye gukora muri rusange ibyo ni ukintu rwagenze mu byo yose yasa n'iyingana nacyo bituma n'abantu bose bari biteze ko ibyo guhava isindana mu cyo bita prolongation ariko siko byagenze kuko abantu bose basa n'abarindiriye kuko iyo prolongation itangura kuri uwo munota wa 90 Mali yaciyigira cyo bita contre attaque bahana umupira neza umukinnyi umwe acasigara n'umunyegori wa Cote d'Ivoire ataramutse gatangorane byacyo bisa n'uko umupira wangiye kuko bari bamaze kwerekana n'aba mwanya w'agasunuzo w'iminota 3 ibintu cyararangira umugwi rero wa Mali ikucironkera uburenganzira bwo kinokina rwanyuma
wareba si ikipe ya Cote d'Ivoire ubusanzwe rero ni ikipe ikomeye cyane Désiré urebye aho yagize ingufu nkeya ku buryo Mali yayihase cyane ni hehe
ugiye kuraba Etienne muri no rukino nta wabuga ko Cote d'Ivoire yagize ingufu nke kuko ugiye kuraba mu kibuga rwa rukino sanungana ariko ikintu cyane cyane babuze ku buhinga ni ku batinyo basatirizwa ba Cote d'Ivoire baronse uburyo bwinshi bwo gutsinda bagufisha ubusa hanyuma rero mu nkino nk'izi nimaze kuronka guhinga uburyo bwinshi ukabwonona akenshi haragira igihe unabyicuza nyako byagenze koko kuko ugiye kuraba Cote d'Ivoire ni nk'ikigandaro ngaha kuri stade ya Nyamirambo kuko yari yagerageje gushoboye kose ariko birangira itsinzi kandi bigatsindwa ku munota wa nyuma icyo kintu kenshi gikunda kubabaza abakinnyi gutsinda niyo 90 ukayimara hanyuma ukazona kuri uwo munota nyine ukurangiza urukino niho uciye utakariza itsinzi wari witeze na yo ndi ho Cote d'Ivoire abantu benshi bari biteze mbere ko izaba gukina urukino rwa nyuma n'igihugu cya Congo kuko barerekanye urukino rwiza cyane gose na cyane cyane mu kintu kandi gishyitse hanyuma batsinda Cameroon itsinda bitatu ku busa abantu bakavuga bati Cote d'Ivoire kuko bari batazwira amahirwe ariko mu mupira w'amaguru ni minota 90 arangiye ntavuga umuntu yatsinze niko byagenze Mali niyo ironse ayo mahirwe
none ku mukino wa nyuma Desire iyi kipe ya Mali izakina n'iya Congo Kinshasa imikino yose warayirebye amakipe yombi urayazi neza uzabakinnyi uzi abatoza bayo naho amakipe yombi afite ingufu uyu mukino urabona abafana cyangwa se abakurikira umupira w'amaguru bazitega iki amakipe azahangana ate ku kibuga
n'urukino tutazagorosha na gatoya Etienne kuko umugwi wa Mali no umugwi wagirorekana inkino nziza nziza cyane rwose kandi ni umugwi uri gifite n'abana bakiri batigiye kuraba hanyuma ubwo kuraba inkino bakinye kuva bakiri mu matsinda aho bari irubavu uno mugwi utigeze utsindwa ubwo no kuraba urukino bakinye na Tunisia niko kwatanga kwerekana abantu uko umugwi wa Mali ari umugukomeye cyane utsinda Tunisia bisa nk'ibyoroshye mu gice cya kabiri babasumbya n'abakinnyi bakina ntibaruhe icyo tumaze kubona muri Congo basaba basatirizwa neza cyane ariko ugiye kuraba muri abakinnyi b'inyuma bita ba defenseur mu Gifaransa n'abakinnyi bamwe bamwe bariko barahumura nk'umuntu akigenza wabo Joel Kimwaki bishobora kuzaba umugora cyane gose ugiye kuraba nyine abakinnyi ba Mali banyaruka n'imbere bakiri bato hanyuma ugiye kuraba kandi ugasanga umugwi wa Congo naho bazokina ku munsi wa Mungu baruhutse bakinye inkino zigoye cyane inkino zirimwo imyanya minota 30 bongera abakinnyi 120 bagaca gutera za penalty n'abakinnyi rero basa n'abarusha ugiye kuraba n'imyaka yabo ariko tugeranije na Mali n'abantu bakiri bato n'urukino rero rudobaro utoroshye na gatoya ariko ugiye kuraba urana ko Mali urabye ubuto bwabo urabye n'inkino bakinye Mali umuntu ashobora kuvuga yuko ishobora kufite amahirwe mato ya gusumba umugwi wa Congo nawe nyine werekanye ko ari umugwi ukomakomeye na cyane cyane umugwi ngira n'ishyirahamwe izuhava rishimira kuko ugiye kuraba iyo bakina abanyekongo baba muri Goma bose baradugasanga amabisi manini manini 30 yatonze umurongo ajye gushyigikira umugwi wabo ibintu rero ko ngira kirakina abakinnyi batamenyereye urwamo ku kibuga bishobora kubatera ingorane kuko baba bafite abantu benshi cyane
birumvikana Desire
Mali niyo ekipe twavuga yavuye hanze ifite abantu benshi bayishyigikira bazigina kuva bagitangura bafite ingoma bazigina naho waba bamaze gutsindwa ntibahagarika twabonye ku munsi wa Tunisia na n'urukino rero ruzokinirwa mu kibuga rugakinirwa n'inyuma y'ikibuga ku bantu bagiye gushyigikira
iyo ye ni kuri stade Amahoro i Kigali kuba twumva rero umukino wa nyuma y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu shani uzahuza ikipe ya Mali imaze gutsinda Cote d'Ivoire ihuze n'iya Congo Kinshasa ni umukino abantu benshi biteze Desire turagushimiye cyane
murakoze cyane
uyu munsi mu kiganiro muri sanga cyateramijwe na mugenzi wacu Ejeri Mukankusi ya cyari cerekeye imyigisho zihabwa n'ugwaruka rw'abarundi mu gushaka gutsimbataza amahoro mu gihugu ugwaruka ruri mu mashyirahamwe agize urunani reja rufatanyije n'umuryango w'abaskuti bo mu Burundi ruraganira n'urundi rwaruka kuri izo nyigisho mugenzi wacu Ejeni Mukankusi yavuganye na Donatien Nibogora na Jean-Claude Nikwibishaka ashinzwe izo nyigisho z'amahoro mu baskuti bo mu Burundi Donatien Nibogora atangura avuga ivyo bafasha ugwaruka muri rusange
muri make turakora ibyo kwigisha ugwaruka gukunda igihugu no gusimbataza amahoro turakora kandi bijanye no kugwiza akazi mu gwaruka turajanye kandi turakora n'ibijanye no guteza imbere kugira uburenganzira bungana hagati y'abahungu n'abakobwa ubwanyuma turakora ibijanye no kuvugira ugwaruka
migambi imwe n'iyindi tuba tubona abafite mu ngorane reka rero ngende ntatevye kubyo tumaze gukora muri ibyo guhuza ugwaruka nibyo twabitanguye kuva mu mwaka uheze ndetse mu mwaka uheze twari twarurukurikirane ubundi ho twabitanguye mu 2010 byo guhuza ugwaruka ariko here mu mwaka uheze turamaze gutunganya ibiganiro bitari bike mu ntara twarakoreye mu ntara ya Rumonge aho twahuje ugwaruka ruhurikiye mu migambi itandukanye ugwaruka ruri mu misi mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambwe n'ayo mashyirahamwe ku rwego rw'intara tuyaga ingene twotsimbataza amahoro n'umutekano mu ntara ya Rumonge nyuma yaho twaragiye mu ntara ya Karusi naho nyene twahuje ubwo gwaruka nyene ruva mu migambo itandukanye mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambo n'amashyirahamwe mu rwego rw'intara nabo nyene tuganira ingene twotsimbataza amahoro n'umutekano n'ingene twokwigisha ugwaruka gukunda igihugu hajya mu ntara ya Karusi no ubu naho guhera ku munsi w'ejo twari mu ntara ya Gitega no munsi no munsi ugira kabiri turiko turasozera naho nyene twakoranije ugwaruka rwo mu migambo itandukanye ikorera mu ntara ya Gitega ugwaruka rwo mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambo ku rwego rw'intara aho turiko turavugana kuri ibinyene byo bijyanye no gukunda igihugu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano izo nizo ntara ubu tumaze kugendamo twebwe nka reja ariko umugambi turiko turawukorana n'ishyirahamwe ry'abasukuti bo mu Burundi nabo barafite intara bamaze gucamwo bariko baracamwo kuko twagiye tugabura intara umugambi ni umwe mugatukorana turi babiri hari intara ducamo nabo barafite izo bacamo reka Jean Claude ni ku bitangaraza kutugerera ko atubarire intara bamaze gucamo ukuntu biri
kubera urakoze cyane ubwo ndeka noneho mbaze bwana Jean Claude ni kwibitanga mufatanije na Reja nkuko bwana Nibogora amaze kubivuga mu muryango w'abaskuti mwebwe mumaze kugera mu zihe ntara mwigisha urubyiruko byerekeranye n'amahoro
ego nkuko Donatien hagarariye ishyirahamwe Reja abivuze uwo mugambi nsanzwe ndongoye ku rwego rw'igihugu ni umugambi ukorerwa mu ntara zitandatu mbese harongeyemo n'intara ya Rumonge cyasha baheruka kwemera imbere y'amategeko ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'abaskuti mu Burundi uko twabigabuye tukaba twafashe umugabane w'intara ya Bujumbura iyo bahuze kwita Bujumbura Rirare na Bujumbura Gara Meri gushyira ko n'intara ya Kayanza nk'uko rero izo ntara zose zigize amakomine 60 twebwe acahongera ko amakomine 3 y'intara ya Cibitoke niwo mugabane dusanzwe dukurikirana ariko rero umugambi nk'uko yabivuze ni mu ntara zitandatu
uko mbyumva muragabana bamwe bakajya mu ntara zingiza abandi bakajya mu zindi ntabwo mufata umuntu wo mu baskuti n'uwo muri reja ngo bagende bigishirize hamwe
uko bimeze nukunye mu bisanzwe mu nteguro y'inyigisho tubitegurira hamwe haba abo muri reja no mu baskuti hanyuma rero bamwe bose bagakurikiza urutonde w'ivyigwa nk'uko tuba twabisezeranye kanatsinda n'amahangiro abarahamwe tugaheza tukagira n'amanama yo guhuriza hamwe kugira ngo turabe ibisa kakumbure n'ubudasa dushobora gusanga mu ntara imwimwe
none se umuntu avugiye ku nyigisho nyirizina gatoya umuntu akavuga ati mu nyigisho iyi n'iyi hakubiyemo ibi n'ibi mwadusobanurira tuvuge dufashe nk'urugero rwo kwigisha ibyerekeranye no gukunda igihugu mwigisha ayahe masomo reka mpere kuri bwana Nibogora muranyumva reka ubwo noneho ndumva ntamubona kuri telefone. Jean Claude,
ego ndabumva.
Ubwo nimukomeze uko narimbajije bwana nibogora nkumva ntanyumva. Narimvuze nti inyigisho, inyigisho mutanga iyo muvuze muti turigisha, ariko ibikubiye mu nyigisho ni ibiki? Nk'iyo muvuga muti kwigisha umuntu gukunda igihugu, hari umuntu udakunda igihugu cye?
Mu bisanzwe tukuvuga yuko tuba twatoye utunenge yuko hari abadakunda igihugu ciwe, ariko mbure ni bimwe byo mu Kirundi bavuga bati ngo inkonisha uko ishatse. Inyigisho rero mu bisanzwe umwe wese aba yazironse ukwiwe, ariko rero bimwe batubwira yuko indera iva hasi. Twebwe dushima yuko ugwaruka twobigisha ingene boba imboneza, imboneza z'ugwaruka, na cyane cyane ko tuba turiko dutumbera abasanzwe bariko bakurikira abakuru babo bazoheza bakaja mu ndongozi z'igihugu, tukabereka byiza na bibi, cyane cyane tugashimikira kuri byiza, ibyo twokwita umuntu akunda igihugu ciwe uko yategerezwa kuba ameze.
Noneho ubwo reka numve niba nibogora ashobora kubunganira, niba hari icyo yakongeraho ku byo muvuze mu bijyanye n'inyigisho.
Ego murakoze. Ku bijyanye n'inyigisho ibindi dushimikirako ni ku bijyanye no gutatura amasasi bidaciye mu ngimba, kere kugwaruka ingene rukwiye kugifata mu gihe cyose iyo bafite icyo batahuriza ko ibyo batabona kumwe. Turabigisha kandi ibijyanye na no violence,
kwirinda urugomo,
kurwanya, kwirinda guhohotera abandi, ingene bobikora. Tukabaha uburorero bwa Gandhi, turababarira nk'uwitwa Gandhi ukuntu yabikoze mu Buhindi, turababarira Martin Luther King ukuntu yabikoze muri Amerika, tukabaha ubwo burorero bwose bukabafasha. Ibindi tubashikira ko turabigisha ibiranga igihugu.
Uravugira kure hari umurongo wawe ntago turimo kukumva neza, sa n'uwongera ijwi.
Nariko ndavuga
twabyumvaga ariko bisa nkaho bivugira kure.
Mu bindi tubigishamo ibyo gukunda ibyo ibiranga igihugu, kugira ngo bakunde igihugu bazi, twagiye dusanga bamwe bamwe batazi ururirimbo ruhayagize igihugu, batazi ibigize ibendera ry'igihugu na kimwe kimwe cyose icyo gisigura, batazi insiguro y'amajambo ari mu ruririmbo ruhayagize igihugu. Ibyo byose turagerageza kubibashikira ko kugira ngo tubatere inyota yo gukunda no gukorera cyane igihugu muri rusange. Nibyo tubashikira ko.
Murakoze cyane bwana nibogora. Reka noneho tujye ku murongo wa telefone, hari abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ikiganiro muri isanga giha urubuga buri wese agatanga igitekerezo cyangwa se ikibazo afite yifuza gusobanukirwa. Duhere kuri Alexi, uranyumva?
Yego.
Ikaze ku ijwi rya Amerika, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nashaka ambokura musakoza abo abatumire.
Yego, barakumva.
Ego mu bisanzwe vema mu gihugu cyacu vema ambo dukeneye amahoro, kuko niyo adushikana ku ambo kwiterambere, ambo niyo mpamvu twobasabira ambo dusabira n'igihugu cyacu ko cyo teri imbere, twobisaba ko wo kwama bateze imbere igihugu cyacu, ambo kuko twamaze kubona kenshi bamwe bamwe bakunda gukoresha ugwaruka kenshi.
Aho rero hari mu kanya gaheze mu kiganiro muri isanga cyari cyateramijwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi, cerekeye inyigisho ziriko zirahabwa kugwaruka rw'abarundi mu kugerageza gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu. Aho ni naho duhereje ibiganiro byacu byo kuri ino saha. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndashimiye Fatuma Kalalani Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Murakoze.